Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro vyo muri kino gitondo. Kaze neza.
Byabiteye agahinda kandi binababaje kubera ko abahirengagijwe ibintu byinshi. Hari nk'abatangabuhamya banze kumvwa, twavuze ko twaragejeje mu rukiko batangabuhamya 70, twabwiye urukiko rero ngo tuze wumvwe urukiko rurananjye.
Uwo ni Maître Félix Rudakemwa, umushingwamanza wa Léon Mugesera, umunyarwanda yagirizwa ibyaha bya Jenoside, avuga uko urubanza rw'uwo aserukira wifashe. Iyo nkuru ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Turabashikiza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe na Aloise Bigirimana. Aloise?
Ndakuramukije Oriane, ndaramukije n'abandi bariko baratwumviriza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zarungitse abasirikare b'Abanyamerika mu gihugu cya Cameroon gufasha kugwanya umuhari wa Boko Haram. Abo basirikare basabwe n'igihugu cya Cameroon ngo baje gufasha izindi nteko z'akarere kugwanya uwo muhari wigize ndanse muri ako karere. Perezida Obama yamenyesheje ko abasirikare bashika 90 aribo batanguye kurungikwa ejo kwa gatatu. Abo basirikare bazokurikirwa n'abandi ba sivile b'Abanyamerika bazoje gukora ibikorwa by'igendereza n'amatohoza muri ako karere. Igitigiri cy'abo basirikare gishobora kuzoshika ku 300. Perezida Obama amenyesha kandi ko abo basirikare bagiye bafise ibigwanisho vyabo kugira babone kwicungerera umutekano kane wabo, kandi bazoguma muri Cameroon igihe cyose bizoba bikenewe ko bagumayo. Umuhari wa Boko Haram umaze rero kwica abanyagihugu 100 muri Cameroon, biyongera ku barenga 10,000 maze kwica mu gihugu cya Nigeria mu myaka iheze. Cameroon ni kimwe mu bihugu byafatanije n'inteko zo muri ako karere mu rugamba rwo kugwanya umuhari wa Boko Haram uriko urondera gushiraho leta ya Islamu mu buraruko bwa Nigeria. Amakuru avuga muri Burkina Faso, nayo igihugu cya Burkina Faso kizoja mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'icumi, no kuvuga ukwezi kuza uyu mwaka. Mwomenya rero ko amatora yari yategekanijwe kuba itariki 11 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka nyene, ariko ntiyabashije kuba ico gihe bivanye n'akagwi k'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu kashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2015. Mbabarire. Igihugu rero caciye cinjira mu ruhagarara mu kiringo c'imisi 6 imbere yuko abagombye guherika ubutegetsi bishikana ku butegetsi bwa Burkina Faso. Mu gihugu cha Benin, Mathieu Kereku yahoze arongoye ico gihugu yarasandavye ejo ku munsi wa gatatu. Kuvejo rero ico gihugu caciye cinjira mu kiringo c'indwi co kugandara. Gushika ubu ntibaramenyekana icatumye uwo mutegetsi apfa. Mathieu Kereku yaronkeye inyigisho za gisirikare ipari mu Faransa, munyuma acasubira muri Benin aho yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1972. Mu mwaka w'1991 niho yatakaza ubutegetsi atsinzwe mu matora ya demokrasi, aca yongera asubira kuri ubwo butegetsi mu mwaka w'1996 atsinze ayandi matora. Yabandanije gutwara igihugu gushika mu mwaka w'2006 inyuma y'aho ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ritamwemerera kubandanya yitoza. Mwamenya rero ko Mathieu Kereku asandavye yarafise imyaka 82. Mu gihugu cha Palestina, igipolisi cha Israeli ejo kwa gatatu carishe abagizi ba nabi babiri mu gisagara cha Yerusalemu bariko batera uruhagarara bacumita abantu barimo abasivile n'abasirikare b'abanya Israeli bakoresheje imbugita. Ugo ruhagarara gwadutse inyuma yahe jo kwa gatatu igihugu cha Israeli kirungikiye abasirikare mu bisagara vyose vya Israeli gufasha igipolisi guhagarika inture kanubwicanyi. Ibiro vya ministre wa mbere wa Israeli Benyamin Netanyahu byamenyesheje jo kuwa gatatu ko leta arongo izokwaka uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu abo bose bizoboneka ko bari mu batera ugo ruhagarara kandi ko bazofata ubutunzi bwabo batungiye mu gihugu cha Israeli. Sekretari wa leta z'umwe za Amerika John Kerry kuwa kabiri hirya ejo nawe yamenyesheje ko vuba bwango agiye kugira urugendo muri Israeli na Palestina kugira arabe ko yosukamwo mabisi. Mu gihugu cha Afghanistan abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abapolisi bacungera imbibe bashika 22 hamwe n'abatalibani 35 bafiriye mu ntambara yabereye mu ntara ya Helmand iri mu bumanuko bwa Afghanistan. Ayo makuru amenyesha kandi ko abanya Afghanistan bo mu nzego zicungera umutekano barenga 10 bakomerekeye muri ivyo bitero. Ivyo bitero vyabereye mu gace ka Nauzad kari kamaze amezi ashika 2 kari garuriwe n'abatalibani. Abatalibani bari garuriye uduce tutari duke muri Afghanistan kandi bica n'abasirikare batari bake. Inyuma yaho inteko mvamakungu zikuri ya karenge muri ico gihugu hari mu kwezi kw'12 umwaka w'2014.
Urakoze Aloyizi ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cuti mwese muri ko muratwumviriza, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahereye mu Rwanda. Sentare nkuru y'u Rwanda yarangije urubanza rwa Leon Mugesera ku byaha bya genocide. Sentare izoca urwo rubanza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4. Kuri iyo nkuru mugenzi wacu Eric Bagiriye Ubusa araducira ku mayange.
Urukiko rukuru mu Rwanda rupfundikiye urubanza rwari rwabanje gusuzuma niba ibura rya Maître Rudakemwa mu rubanza ryatuma ruhagarara cyangwa se rukomeza. Umucamanza yarondoye inshuro nyinshi uyu munyamategeko yakunze gusiba iburanisha zimwe zigeretseho n'ibihano. Avuga ko kuba bwana Mugesera atarigeza bigaragaza nk'ikibazo mu rubanza rwe, ahubwo akagaragara nk'umwunganira anajurira ibyemezo bireba ubwunganizi bwe bigaragaza ko bahisemo gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza avuga ko ibyo bitagomba kudindiza imigendekere myiza y'ubutabera kandi ku burenganzira bwo kunganirwa Leon Mugesera saba nta wigeze abumwima. Ubushinjacyaha buhagarariwe n'umuvugizi w'uru rwego bwana Le Mukuru arinda yabwiye umucamanza ku buryo Mugesera ajuririra ibyemezo ashingiye ku ngingo z'amategeko nta hasoma mu bitabo bigaragaza ko ubwe yakwiburanira. Yifuje ko urubanza rutahagarara kubera ibura rya Maître Rudakemwa. Asubiranye ijambo, Mugesera yasubije ko na ministri w'ubutabera bwana Johnston Businge umuhanga mu by'amategeko urukiko rumutumiza gusobanura iby'amafaranga avuga ko atishyuye muri uru rubanza yohereje abamwunganira. Asaba urukiko ko icyo yise ingaruka zavuka muri uru rubanza atafatwa nka nyirabayaza na waza, ahubwo ngo ni Leta y'u Rwanda yanze gutanga ibyangombwa ngo urubanza rukomeze mu mutuzo. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko bwana Antoine Muhima umucamanza uburanisha uru rubanza yabajije bwana Leo Mugesera ubugira gatatu niba yemera kwiburanira. Uregwa na waguma gutsimbarara ko adashobora kwiburanira. Niko guheraho umucamanza atangaza ko apfundikiye kumugaragara urubanza rumaze imyaka 3 n'ukwezi kwaburaga iminsi ne gusa. Akimara kumva ayo magambo ku rubanza rurangiye, bwana Mugesera yagaragaye nk'ukomeye ariko nanone mu isura yijimye n'amataratara mu maso. Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, inzobere mu byiyiga ndimi igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide mu mwaka wa 2012. Araburana ibyaha bikubiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92 mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi. Ubushinjacyaha burifata nk'ijambo rutwitsi. Burashinja bwana Leo Mugesera ko yarivuze agambiriye gukangura abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura hakana ibyaha byose aregwa. avuga ko ubushinjacyaha bwumva ko bwishakiye ijambo bumuregesha kandi ko bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja bwararitesheje umwimerere ugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Ubariyemo ni igihe yamaze muri Canada burana ibyiri jambo imyaka 20 rihiritse lewo mu gisera burana urubanza. Isumwa ry'urubanza ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka utaha wa 2016. Eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Ijwi rya Amerika gifuje kumenya icyo Maître Jean-Félix Rudakemwa aburanira lewo mu gisera avuga ku cyemezo cya Sentare cyo kurangiza ugo rubanza mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagiriye ubusa ikigali mu Rwanda. Maître Rudakemwa yatanguye amubwira ko ibyakozwe n'ubucamanza aragahomera bunwa. Dutega amatwi icyo kiganiro.
Ndatangaye kubera kuri bwo bwa mbere numvise inkuru ibyo nkaba numva ku bwanjye ari ibintu nakwita by'agahoma munwa. Ni ibintu skandalije dossier bya biteye agahinda kandi binababaje kubera ko abahirengagijwe ibintu byinshi.
Ibyo ni nk'ibihe
ngira ngo kubizi na urubanza rwarukurikiranye hari nk'abatanga buhamya banze kumvwa kandi ziko twavuze ko twaragejeje mu rukiko batanga buhamya 70 ubwo ni umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu nyuma yabwo dushakira n'abandi babijana n'umwe twabwiye urukiko rero ngo tuze bumvwe urukiko ruranangira none bakoze ndi mahano cyo kuvuga ngo bazaca urubanza kandi hari ibindi byirengagijwe wambwira se ko baca urubanza bati umuntu ntacyo yavuze ku bihano yasabiye n'ubushinjacyaha nkabasanga ari ibintu by'agahomamunwa binabangamiye kandi uburenganzira bwo kubunganira uburenganzira bwo kwiregura agenerwa n'itegeko nshinga akaba agenerwa ndetse n'andi mategeko harimo n'amategeko agenga imanza zavuye mu bindi bihugu ndetse zavuye muri TPR n'andi masezerano mpuzamahanga kandi u Rwanda rwasinye.
Ari amafaranga uvuga n'ubundi yagukuye mu rubanza bo bakavuga ko muri gutinda urubanza ari amafaranga nangana.
Ndagira ngo twumvikane neza urubanza ntago nigeze nduvamo. Nasobanuye ko ngiye mu mishyikirano yo kugira ngo mbone amafaranga. Ntago ari amafaranga gusa nako n'ibindi byangombwa ariko kugeza n'ubu ahubwo ubanze ko iyo mishyikirano itangira. Twaranditse gusa hari hageze ku rwego rw'uko tujye kunegosiya nyine amasezerano. Muri ayo masezerano rero nibwo twari kumvikana ku mafaranga n'ibindi byangombwa. Ariko aho Minisitiri w'Ubutabera yahinduwe yanze kutwinjira muri etapi yo kunegosiya amasezerano, ahubwo akavuga ngo ni dutangire dusabe ubundi bushya kandi twari tumaze imyaka 2 n'imisago twarasabye.
Kuva urukiko rwatangaje biri hari ikindi mushobora gukora?
Reka dutegereze icyemezo cy'urukiko. Nyuma y'iki cyemezo nubwo tuzamenya icyo gukora, ariko nizeye ku rukiko ruzafata icyemezo mu bushishozi buryo nizera ko ndetse unganira azagirwa umwere.
Tukiri mu Rwanda, u Rwanda rugiye kwifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abapfasoni mu cyaro ukabuba ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Uyu munsi ubaye mu Rwanda mu gihe umugore wa ruguru atagihohoterwa n'uwo bubakanye, cyane cyane abapfasoni bavuga ko batagikubitwa. Yamara umupfasoni wa ruguru avuga ko gihanzwe n'ubukene bukabije. Inkuru ya Assumpta Kaboy.
Ni ku nshuro ya 18 u Rwanda rwizihiza umunsi w'umugore wo mu cyaro. Uyu munsi ubaye umugore w'umunyarwandakazi utuye mu cyaro hari aho yavuye n'aho yageze. Abo twaganiriye babwiye ijwi rya Amerika ko hari ibibi bakorerwaga n'abo bashakanye ubu basa nk'abibagiwe.
Ubuvugizi badukoreye ni inkoni yakura y'abagore, ukubitwa kw'abagore. Nk'umugabo asigaye ajya gukora iyo akoze ntabizane. Bwira umuyobozi ati njyewe umugabo amfashe gutya na gutya, bakamubaza impamvu abikora.
Ko aragenda nyine agakorana n'ayo mafaranga mukayasangira, ariko utabona azanye umugore nyine ngo agire amujyane hirya no hino bakoresha umutima. Ntabwo tugikubitwa bakuyeho inkoni. Bakuyeho inkoni kuko mbere abagore barakubitwaga, wagira icyo uvuga ngo nta mugore ugira ijambo.
Imibare yatanzwe n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko abagore bagera kuri 24% bugarijwe n'ubukene. Iki kikaza ari ikibazo gikomereye abagore bo mu cyaro, ari nabo bahera basaba bafata ibyemezo kubavugira nabo bakazamuka.
Nko mu gihe wabuze ubushobozi se bwo guhaha ya mituweli ukuyisabwa, mituweli batugabanyije byose ikava kuri 3 ho byakoro. Nicyo bagashigaje kutuvuganira.
Umugore mu cyaro kuntu abayeho, reba nk'ubu ngubu mfite ababana, yewe n'imirimo iranyishe, n'imibereho mibera, nta mugore mu cyaro abayeho neza. Tuzabaho gutya koko. Inka mu bijyanye na mituweli. Inka twabapagasi bakwiye kutudohorera kuri mituweli.
Inama nkuru y'abagore ivuga ko nubwo hakira abagore bugarijwe n'ubukene, ariko imibare yerekana ko hari icyakozwe. Mu mwaka w'2000 abagore bari bugarijwe n'ubukene banganaga na 66%. Ubu bakaba baragabanutse kugeza kuri 24% kugeza mu mwaka w'2012. Bwana Faustine Nyirinkwaya, umuyobozi w'iterambere ry'umugore mu nama nkuru y'umugore, avuga ko hari ibyakozwe ngo umugore wo mu cyaro nawe yiteze imbere.
Umugore wo mu cyaro yateye intambwe, ntabwo umugore wo mu cyaro akiri nka wa mugore wa kera. Hari gahunda nyinshi zagiye zijyaho, gahunda zigamije guteza imbere abanyarwanda n'umugore ku by'umwihariko. Umuntu yatanga ingero, gahunda zigaragara uko ubibona hanze, abagore bitabiriye bimena, bitabiriye amatsinda, barakorana n'amabanke, bagiye muri za sako. Urabona yuko umugore wo mu cyaro hari imyumvire mishya afite iterambere.
Kugeza ubu u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byazamuye umugore, aho abagore 64% bari mu nteko ishinga amategeko, abagera kuri 40% bakaba mu rwego rw'abaministre, naho 40% bari mu rwego rw'abacamanza. Uyu mubare w'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi uri hejuru. Abagore bo mu cyaro basaba bagenzi babo ko batawupfusha ubusa, ahubwo bagerageza kubavuganira nabo bakava habi bakagera ku rwego rwiza. Umunsi w'umugore wo mu cyaro mu Rwanda uzizizwa tariki ya 17 z'ukwezi kwa 9, ubere mu karere ka Gicumbi, akarere gafite imirenge igaragaramo ikibazo cy'ubuharike ko ntandaro y'umwiryane ugaragara mu miryango. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho hatangujwe kuva kuri uno wa gatatu uruganda rwo kurabira hamwe ico ibimenyesha makuru vyofasha kugira umugwi ushinzwe kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi no kurekuriranira CVR mu mfunyapfunyo ushike kwihangiro. Evariste Nziko Banyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abitavyo Uruganda bashigiriza ko kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi bitoroshe, kuko icuka atari ciza mu gihugu. Vitari Bambanze wo mwishira hamwe impuzo y'abatwaye Niproba avuga ko akira gahaze mu Burundi kugira ukuri no kurekuranira bishoboke ibyaha mu rwisevye ruzokorera ko bicibonekeza mu gihugu.
Cero kica kingora kutahura ni ibihe turimwe, kuko ubwicanyi bavuga n'ubutuburimwe ibibi cyage birakogwa intwaro n'ibindi twogena turaraba akarenganyo cese no vuga koko akarenganyo kaheze canke ubwicanyi bwaheze. Bisigura neza ko rero uwo mugwi kuvuga ngo ukorere ku gihe cyo guhera mu 1962 gushika mu 2008 banakomeye ngo kuba ari kwihenda gatoyi.
No ku ruhande rw'abamenyesha makuru amakenga ntabuze bafatiye ku bihe igihugu kirimwo. Nepo Bironkwa ni umumenyesha makuru ashikiriza ko umurwi Severe wategerezwa gukorana n'abarundi bose atanumwe ari mu ruhagarara.
Kuri umugwi uzokurondera wonyene kurondera ukuri tuzakorana n'abandi barundi bose. Turavyo bihe turimwo rero urona igihe c'ukwinubana, igihe abarundi bose binubana, igihe abarundi bose bagendera mu bwoba. Biragoye ko umuntu bavuga ngo tuzoshikira ku kuri nyakuri, kuko turabona ko igihe turimwo igihe harara havuga amasasu, igihe harara havuga ibiganisho rya no hino, havugwa ko hashobora kuba tukize ni intambara, nta muntu ushobora kuvuga ko hashobora kuboneka umugwi wava ushika kuko kuri je niyo makinga afise. Hari ibibazo bikomeye cyane ku byo umuntu yabavuga ko uno munsi umusha gukora ukarondera kuri abarundi.
Umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igihugu ntiwobuza umurwi Severe gukora nk'uko Patrice Desire Amuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo murwi abivuga. Asigura ko ibiriko biraba muri kino gihe bifise izindi nzego zibijejwe.
Hambiriko biraba ubu si ibintu biraba ibihugu bivuye mu ntambara, ni ibintu biraba ingene mu bihugu byinshi byo muri Afrika icyo duho kwita le contentieux électoral, ingene abantu bakunda gupfa ibintu kuvyerekeye amatora. Naho bihuriye n'ivyo twita crime de masse biraba uwo murwi, no kuvuga bwa bwicanye butagira izina. Igihugu iyo maze kiva mu ntambara inzego zigashingwa, icyo gihugu cyashyigikira inzego zijejwe guhana ubutungane umunsi mu Burundi burahari. Nkibaza ko abo bantu baba bariko barica abantu uyu munsi bahanwa n'ubutungane buhari. Nkibaza yuko inzego z'igipolisi, inzego z'igisirikare ziriho mu Burundi kandi zizewe n'abanyagihugu bose ko zavuye mu masezerano ya Arusha, nibaza ko ziri ku kivi kugira ngo zihashe uwo muntu wese yoshaka kudusubiza muri ibi mugwi ukuvugana ukuri no gusubiza hamwe abarundi ushaka kwigaga.
Ngomenya ko urwo Uganda rw'iminsi itatu rwatunganijwe n'umugwi Severe ku ruhande rw'Uburundi ufatikanije n'umurwi IGR ujejwe kumenya ukuri no kurikuriranira ku vyabaye mu gihugu ca Afrika y'Efo. I Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Egide Mwemero, umumenyesha makuru wa Radio RPA, ari mu maboko y'inzego zijejwe iperereza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera uyu wa kabiri. Uwo mumenyesha makuru yafatiwe ubuvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko nk'uko vyemezwa na Bob Rugurika atwara Radio RPA mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ego cyane ndavyemeje yuko muri kino gihe umumenyesha makuru akaba n'umuhinga Egide Mwemero ari mu gasho mu gihugu cya Congo neza na neza aho bita Ibuvira. Twamaze kumenya ko yafashwe n'urwego rw'iperereza rw'igisirikare cya Congo.
Mwari mwavugana n'izo nzego ku buryo zababwira impamvu zaba zaratumye bamuta muri yombi?
Tukibimenya nta mpamvu twari twamenyesheje kuko twumvise yuko yoba yafatiwe ku ruhande y'iyo radio yo muri Congo bita Radio Message du Peuple, ariko umwe n'abamenyesha makuru babiri bako ka radio nyene kawo muri Congo. Munyuma twumva ngo abamenyesha makuru bo muri Congo babarekuye, ariko uwiwacu bamugumiza mu mvuto. Mugabo rero twagerageje kuri uno munsi wa gatatu kuvugana n'abategetsi batandukanye b'igihugu cya Congo, mbere turashobora kuvugana na bamwe muri abo bategetsi ba gisirikare bafise iyo dosiye y'uwo mukozi wacu. Hanyuma batubwiye yuko bakimufite ku mvu z'amatohoza. Twe rero twagerageje kumenya amatohoza natwe twagize twamenye yuko Leta y'u Burundi ariyo yoba yariko ibirukamo igomba kumera nk'imusaba. Twagerageje rero gusigurira abategetsi b'igihugu cya Congo yuko hamwe bohirahira bagakora iryo kosa yuko bashobora kuba banabonye bakwegeje igihugu cya Congo. Kuri icyo rero twashoboye kucyumvikana ko basa n'ababyumva batumenyesheje mbere ko badashobora kubikora, ariko kandi batumeje ko bobo bakiriko baragira amatozi. Ariko turafite ibyigero twumvise ingene twayaze yuko ata kintu nyamukuru kimwagira, kandi umutekano wiwe ucungerewe. Ibyo turafite icyizero ko abategetsi ba Leta ya Congo baza kugifata mu neza.
Ese uyu munyamakuru kuba yari Bukavu yariyo mu mpamvu nyabari?
Yari yagiye kugira ashobore kuvugana na bagenzi bacu b'abamenyesha makuru bo muri icyo gihugu cya Congo, na cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire no gukorana twashaka gutangura mu ntumbero yo kunagura uyu mwuga w'abamenyesha makuru. Urumva rero ni muri iyo ntumbero tuzaza turaba ingene dusubira kunagura uwo mwuga.
Mufite icyizere ko inzego z'umutekano mu gihugu cya Congo ziza kumurekura?
Yego, turafite icyizere cyane kuko twavuganye n'abatari bake mbere nabo bategetsi mu rwego rwa gisirikare mu iperereza ry'igisirikare twavuganye, batubwiye yuko twohumura, kandi twumvise yuko nabo kumbure bamufashe kugira bigirire amatoga yabo. Ariko rero twavuganye n'ukuri turumva dutekanye. Mbere nashaka kuboneraho guhumuriza yaba umuryango w'abamenyesha makuru w'Abarundi canke umuryango wa mwene wacu Egide Mwemero yuko ibintu bizogenda neza nibaza ko ataca kibaye.
Bob Rugurika, umuyobozi wa Radio RPA, turagushimiye cyane kano kanyu duhaye.
Ndabashimiye namwe.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremeza yuko uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no kuja hamwe umuntu wese ategerezwa kubukoresha igihe cyose kandi ahari hose. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Samantha Power yavuze ko baba Abanyamerika baba n'abandi bantu bose ku isi bafise byinshi bokunguka biciye mu buryo bwo gukoresha guhanahana inkuru biciye mu buryo bw'ingurukana bumenyi internet, guhanahana amakuru n'ibyiyumviro, guhanahana amakuru ajanye n'amasoko ku barwizatunga no kuma leta akorera ku mugaragaro kandi afise ibyo ashobora kubazwa n'abanyagihugu. Guhanahana amakuru birafise uruhara runini mu gushikira ingendo ya demokrasi, ibikorwa by'amashyirahamwe ataho yegamiye, hamwe n'abantu ku giti cyabo. Mu nama iherutse kuba mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye n'ubwigenge, ku bijyanye n'uburyo gukoresha ingurukana bumenyi, Samantha Power yamenyesheje ko hariho isano hagati y'amaleta akoresha guhanahana amakuru mu gushikiriza abanyagihugu n'amashyirahamwe ataho yegamiye, nayanda koresha ubwo buryo nyene mu gucafuza ibindi bihugu no gusuma urusako ku bibuga ngurukana bumenyi by'abanyagihugu bo mu bindi bihugu n'amakompanyi yabo. Muri iyo nama kandi, mu ntumbero yo kwerekana uruhara uburyo bw'ingurukana bumenyi bufise mu gukingira ubwigenge bwa kiremwa muntu, Ambassador Power yaratangaje ko havutse umugambi mushasha witwa LIFT, Leading Internet Freedom Technology Initiative. Intumbero y'uwo mugambi ni uguteza imbere ubuhinga bwa internet mu myaka iza, kugira ngo twirinde abakoresha ubwo buryo mu gutuma inkuru itakanovera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwiratanguza uwo mugambi mu gushyiramo amafaranga ashika imiliyoni 10 z'amadolari, ubwo buryo bukazogenda burongerezwa ku mwaka gushaka aho buzoshika ku miliyoni 33. Akarusho ubwo buryo buzozana ni kanini cyane nk'uko Ambassador Power yabivuze. bizotuma uburyo ngurukana bumenyi buronka inguvu zikwiye bizotuma atawuzoshobora kubuvogera bizotuma kandi imiliyoni n'imiliyoni y'abukoresha bazunguruka ikibazo cyo kuyungurura inkuru iyo nama yarateye inkunga leta z'umwe za Amerika kuburyo ijigikira uburyo bushasha bwo gutuma tumanako hamwe guteza imbere amashirahamwe atawo yegamiye hamwe rero no gukomeza umutekano w'abarwanira gato y'akazi na muntu. Samantha Power yavuze ati leta z'umwe za Amerika ntizishobora gufata mu minwe iki kibazo yonyene ama leta n'ibindi bihugu byategezwa kuja muri ugo runani bw'ubwigenge bufatiye ku buhinga ngurukana bumenyi no gufashanya kw'ibihugu byongeye amakompanyi asanzwe akora ubwo buzi yategerezwa gukurikiza amabwirizwa agenga ubudandaji n'ubwigenge bwa kiremwa muntu nkuko yashizwe ahabona n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo makompanyi niyo nyene yagomba gukora ku buryo ashiramo ingufu zotuma ubwigenge mwitumatumanako n'ingurukana bumenyi riramba. Birahambaye kwibuka ko ubu amakungu ageze ku murongo wo gushigikira ubwigenge. Ibyakoze byose mbere kugira ngo buburagize ubwigenge bwo guserura ibyiyumviro byarasenzwe. Ambasaderi Samantha yavuze ati naho hariho amaleta gerageza gushira uburyo mu gushaka kugenzura uburyo ngurukana bumenyi ati igihe kiriko kirakora cibanda ku bwigenge.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chiti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka Aloyse Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse,
makuru twabashikije Leta Zunze za Amerika ejo kwa gatatu zarungitse abasirikare 90 b'abanyamerika mu gihugu cya Cameroon kugwanya umuhari wa Boko Haram. Abo basirikare basabwe n'igihugu cya Cameroon bazokurikirwa n'abandi basivile b'abanyamerika bazoja gukora ibikorwa by'igendereza muri ako karere. Igitigiri cy'abo basirikare bose gishobora kuzoshika ku majana 3. Mugihugu cha Burkina Faso kizoja mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki 29 z'ukwezi kw'icumi na kumwe kuza k'uyu mwaka. Mwamenya ko ayo matora yari yatekanijwe kuwa 11 z'uku kwezi, ariko ntiyabashije kuba bivanye n'akagwi k'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2015. Mu gihugu cha Benin naho Mathieu Kereku yahoze arongoye ico gihugu yarasandavye jo kwa gatatu. Kuva ejo rero ico gihugu cha Benin cyaciye cinjira mu kiringo c'indwi mu kigandaro. Gushika ubu ntiharamenyekana icatumye Mathieu Kereku afa. Mathieu Kereku rero akaba sandavye yarafise imyaka 82. Igihugu cha Israel ejo kwa gatatu carishe abagizi banabi babiri ba mu gisagara cha Yerusalemu bariko batera uruhagarara bacumita abantu. Abantu barimo abasivile n'abasirikare babanya Israel bakoresheje imbugita. Ugo ruhagarara rwadutse inyuma ya hejo kwa gatatu igihugu cha Israel kirungikiye abasirikare mu bisagara byose bya Israel gufasha igipolisi guhagarika ubwo bwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu cya Israel.
Chuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba nk'uko bisanzwe. Turabashikiriza andi makuru radio ijwi rya Amerika. Mukurindira, mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako byafashije abantu bashika imiliyoni 50 bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye, nk'uko igisata ca ONU kijejwe kugwanya sida ONU sida kibimenyesha. Amashirahamwe atandukanye arashira ingufu mu ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo. Aha twovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranigwa. Ikindi ni uko tuba dufise akamoto keza. Ivyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bipfuza kurangura amabanga mpuzabitsina, nk'uko ONUSIDA ibandanye ibimenyesha. Amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha. Ivyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha, nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu cita irondoka rijanye n'amagara meza PPF. Ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka. Abantu bagera ku miliyoni 2 bagwiriyemwe imiyabaga baranduye umugera wa sida, nk'uko igisata cawo nikijejwe kugwanya sida ONU sida cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mwaka 2013. Vyongeye riratuma abantu bagera ku bice 80% bageramirwa no kwandura sida, nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Muri kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kwikoreshwa ribereye ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida. Ruganira na mugenzi Andre Alain Yves Irankunda.
Ubwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri, hanyuma mu gihe ubonye ishimye ko ukoresha agakingirizo ukakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugera wa sida ntibuguca mu gyaho.
Ubujyo bwo gukoresha buriho ni ukuba agashikingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe, hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe ucako mu gakoresha.
Ubanza kuba ukazi kubona ushobora kwikingira umugera wasize ukoresha agakingirizo utakazi.
Bakaraba ko bwambi bwako ko ari bwiza, nta mukaraba ko kabitse neza amavuta atahezemo, hamuka kugurura ukoresheje intoka pana menye cyangwa ugwembere bikigatabura umbavare ahantu harimeze nk'utwinyukatira ko kambara nyene waravye ukameze neza kari muri sanse yako.
Ageze gukoresha ukindi bintu byo guhahamuka ukitonda ukakambara neza, kuko abantu benshi batabwa n'ibishobisho byinshi ugasanga yagacuritse kubera iyo ushobora kugashyira ko wagacuritse aho re naho nyine umvuga gasanga ntibikunda.
Ntumbero yo gukoresha neza agakingirizo umuntu yokwirinda kugira igihaba buco guhuza ibitsina. Ivyo bifasha kutakibagira. Vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure n'isanganya ry'ugutoboka, nk'uko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha. twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha gakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagendana mu ngodo ukakicarako nibindi nkuko amashiramwe nka OMS UNFPA onusida abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo tega matwi inkuru mugenzanje ala Eve Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe c'imibonano mpuzabitsina ntiritahugwa neza mu batona bisumbuye imvo n'ubumenyi buke bafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu gwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi yuko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni Cedric Shimirimana afise imyaka 19 aba muri komine Musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko abakambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga atari pimisha umugera wa sida afise amakenga menshi kubijanye n'amagara yiwe ugwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira indwara zinyuranye Jean-Louis Marie Rukundo ratuyagira
umva jewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane ugwaruka duhura n'ibintu byinshi bitandukanye hari gihe umushobora gukundana n'umukobwa ugasanga karakeneye tugashikare mu bihe sanga bitatworoheza ugasanga turahuje nk'ibitsina
ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubukingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi ico baye ciza nuko uwifuza kugakoresha yo kwitaho kugasuzuma kugakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nk'itariki kazoterako igihe be n'ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kubw'ivyo kandi umuntu yo kwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo RNG plus y'ugwaruka rugenda n'umugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje Dorine Dusabe aratubwira uko abigenza
genda ashora kugatabura nkamwereka no kumwambika ndashora kukamwambika ndamwereka ingene bakamba je umunsi nakambise umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha gafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha gafuko
ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba Sandrine Nduwayezu aba muri zone Kamenge ayagako igihe cyose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gucyo akanashobora kwandura umugira wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi y'uguca koresha ubukingirizo bubiri icyarimwe kandi ubuvuzi butavyemera kubw'ivyo imyabaga yabigeme ibona ko abahungu aribo bo kwigishwa by'umwihariko ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe c'imibonano mpuzabitsina twumvirize Beatrice Ndimurukundo aba muri zone Kinama quartier Bubanza
ntibagomba kuvyishira mu kenshi usanga arakambara ugasanga hajya siga ku mutwe arahahejeje hose ariho umuntu ahemera bigaca bituma gaca gacira
abahungu bo barakwinyigisho rero
barakwinyigisho nabenshi bashaka kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuhe gukoresha agakingirizo kabo kuburyo umuhungu yase kwambara cahambara umukobwa
ariko rero ugwaruka rutari ruke ruridoga ko ubukingirizo rutaburonka vyoroshe insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nkuko Fabrice Nkuru Nziza afise imyaka 24 atuyagira ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijejwe kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka cifatanije na UNFPA igisata cha ONU citaho igwirirana ry'abantu ku isi gikorera mu Burundi mu gutanguza isekeza gyiswe condomize rifisi ihangiro ryo kwigisha no kujijura abato n'abisumbuye uburyo nyabwo bwo gukoresha agakingirizo uwo mugambi utangujwe ubwa mbere mu Burundi ugamije kugwanya ikiza sida be no kugabanya indwara zifatira mu bihimba vyirondoka no gukinga ko abigeme babandanye batwara imbanyi batifuje uburyo bw'agakingirizo agakingirizo buzoba ngira kamaro kandi mu gutuza ingwara zose zifatira mu bihimba byirondoka. Umupfasoni Suzanne Mandonge arongoye igisata UNFPA mu Burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza giswe Condomize byugururiwe mu gisagara cha Bujumbura.
A travers l'organisation de cette campagne
biciye mu nteguro y'irihimiriza UNFPA ifadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ishatse guterera gacumu k'ubumwe mu kurandurana n'imizi ibyo biza no guhimiriza kwikoreshwa ry'agakingirizo nk'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba by'irondoka byongeye kandi nk'uburyo ushobora gufasha mu gutandukanya imbyaro kububatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitipfuzwa kugwaruka
moyen permettant d'espacer les naissances pour les couples et de lutter contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles.
Ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi na kamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Tunenge dutogwa ubukingirizo ni ntandaro y'ukutadukoresha bibereye. Amakuru dukura mu gihugu cy'u Buganda nuko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari. Imvo bashira imbere nuko ari butoyi ugereranije n'igihimba cirondoka cabo. Naho biruko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpunzamakungu. Kubw'ivyo ishiramwe UNFPA rihamagarira amareta kwamana ntajya kurikirana k'ubukingirizo bukogwa wabwisunza ayo mategeko kugira ntihabe ugwitwazo bwo kutabukoresha. Ibura ry'ibiyago ku ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo n'indi ntandaro y'ukutagakoresha. Umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya Indiana muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika aremeza ko atako akoresha kubw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza bimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Alphonse Nkunzimana ndabaramukije.
Amahoro.
Muri ko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha gakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko bavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye na gakingirizo. Ntimubona yuko inyigisho muri ko muratanga zizohava zigenda uko nyene?
Ego nivyo tutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabe burya n'abakuze birabaraba. Nviza ko tuvyo muri ibyo kuko urasanga nk'umwana w'umukobwa agiye mu vyatazi gacusanga handura ingwara bubahuke babiyagire abana kuri abo bidashoboye kwihangana nuko tugenda turabibona mu yimisi babereke ko hari agakingirizo gafasha no mukwirinda izo ngwara zanukira bice bimba byirondoka cyane cyane kiza cyasi
mwibanze cyane cyane mu kwigisha ugaruka rw'ibujumbura tuvuga yuko urundi gwaruka go mu ntara zo gati mu gihugu bo badakene kumenyigisho zijana gakingirizo.
Ivyigwa vyagiye birakogwa byarerekanye ko vyukuri umugira wasidugwiriye mu bisagara. Rero duhereye mu gisagara cha Bujumbura tutirifuza kuzogira iryo keza mu gihugu cyose.
Murabona ko ari igikorwa kizoborohera
bizokoroha. Tubikorana n'amashyirahamwe y'ugwaruka, tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga. Ugwaruka rero nigo rezero kadufasha twita Club Stop Sida ari mu mashuri yisumbuye ajya masantre jeune akwiragiye mu makomine bajye niho heda tugacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko by'ukuri mu kigihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijanye n'irondo kajanye n'amagara meza.
Ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo gwarukanye ne gumviriza cyane inyigisho bahabwa n'abayarongoye. Ntimubona ko ari kibazo kindi cyiyongere?
Cyo ni kibazo tugenda turavyumva bukebuke kuko umuntu arinza apfa umutima ntiyo pfafa n'umubiri. Ingingo yo gukoresha gakingirizo ni ubushaka kugakoresha yifata yari inzerere yiyumvira gukoresha gakingirizo urumva ko ari biba byamugoye ntagakoreshe neza hoho basi.
Ndabakenguruki
murakoze cyane.
Igitera rinda kandi kigacha umutima bonu gwaruka gubugose gwabaye ndanse nagomba kuba ke.
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka kuneza amagara yarwo karirimbwe na Natasha.
Sima gacu tutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijanye nirondo karijanye namagara meza
sabari ko baratwumviriza ku kiganiro ari kira cijwi rya America. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida. Gwaruka ntimurambigwe, guma hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bega ni bihe bintu bikuru bikuru umuntu ategezwa kuraba kugafuka kugira agakoreshe yumve ko ari sire kwatangoranye nimwe yohabagite.
Ubwa mbere ni kuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye. Hama agakingirizo karafise uburyo ukuntu umuntu akugurura ukamenya ukuntu kugurura kugira iyo uri kurakugurura ntuhave ugatabura. Ukaraba amatariki ryari gategezwa gukoresha kuko karafise kiringo. Hama rero umuntu ivyo byasabonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora koresha. Mbaza ndakwishura.
Ego nibyo ko turakoresha ubukengeretse. None ko wumva bo babwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ngwara?
Umuntu yo hava akandurira kwibindi ko abayagakoresheje nabi canke yakambaye nabi. Mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu bibaba birondoka. Mbaza ndakwishura.
Bifa kukinyene kubera nyene hababunini nabutonye hari cyo busumba ya nyene.
Murazi yuko igihimba cirondoka c'abashinga ntahe gitandukanye cyane cyane iyo arika agira arangura amabanga mpuza bitina. Mu gukora twe dukingirizo hari abavyisunze cyo gituma usanga ari udufuko umuntu akoresha bijanye nuko igihimba cirondoka kimeze yagira arangura amabanga mpuza bitina. Si kuvuga ngo ni pirate oya.
Gwaruka turashishikara n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubi akabushiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze mu mukobwa? None
ubwa mbere ico kumenya nuko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntacho wifasha kandi uwo muntu bwa mbere byashobora kumutuma nibyo agira kore atabikora neza. Ni byiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara kandi.
Mbaza ndakwishura.
Umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cha yuko katatobotse?
Kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuza bitina abonye agakuye ko kajojota. Iyo abonye ko ibyo bintu byamushikiye yo kwirukira kwa muganga kugira bamufashe akibibona.
Mbaza ndakwishura.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica.
Ajya mavuta ari mu gakingirizo ntacho yica ahubwo arafasha cyane gose kugira kajya gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe gufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ari karakora aranguka neza.
Ikiganiro nikira cijwi rya America. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
uko ubukingirizo bwanyu butandukanye kandi nibiciro atari bimwe harakijana haraka 500 harai 1000 no kugira kuri 2500 ndaiva kuki kandi ukoreye igikorwa kimwe
nivyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye murazi yuko abantu basaba byinshi harabavuga bati ndashaka akamoto ko ndashaka gafisi bararimeze ukunda abadukoresha nibo bafise ico bipfuza kugira bashike kuryohe bashaka gushikako ivyo byose bagenda birongerezwa kugira gashobore kunezereza ubugakeneye nivyo bituma agakingirizo amahera aduga
mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri sibibi
oya sivyiza na gatoyi kuko agakingirizo nkuko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategeza kugakura akambara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka Natasha gahano urugwaruka kwikebuka kuneza magara yarwo Jamba banywanyi bacu nitwa Eric mbamunara cibitoke je wa maso yanje aguma tukuye imisi yose akababaza ico bivako mugangana itamunyana twishurira uyu munyo wanyi
Eric biva kuri byinshi mbega uburyama neza mwijona amasaha akwiriye umunane canke 10 y'umuntu kugira umubiri we wiyubake yabo ubibona biguma biza ku maso yawe ukwirikira ku muganga wa maso kugira gusuzume aheza kuvure neza
Shimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti agasozi kinahanugwa kahi yabagabo babona bikubwiye iki
ako gasozi ko bwanje no kagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye kuvyogenda uku ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari ivyo
bikubwiye iki
umuntu abahadahanugwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga cha ivyo yimvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha cyane ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumpanura
bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi k'intanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baravuze bakavuga bakavuga kavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenze uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yaranuwe cyane ntiyabyumvise
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ikoreshwa ribere ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kwijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro naho ubutaha. Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kwechena za kwambika imbeta y'ubutesi umenye ko nduwawe na kindi cyerekezo. Bye 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 urukundo rw'agahararo ndasezeye ndarekuye uko ucyeye nuko bije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryohayo wambere y'umucyo ari umwishima ubinange sawe nizomurikira. Oh, I'm in love baby, I'm in love. 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 Batabona jembi bonera kure ibinkurura kuri wowe bikanwari ibitekerezo bigatuma njendanyurwa uko duhuye zakurutisha bakwekera zakwambika imbeta y'ubutesi umenye ko nduwawe nta kindi cyerekezo. Bye 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 kundo rw'agahararo ndasezeye ndarekuye uko ucyeye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryohayo wambere y'umucyo ahari umwishima ubinange sawe nizomurikira. Oh,